mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda, utwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda ni kuri FM 104.3. Muradukurikira kandi kuri Facebook kuri address Radio Yacu, no kuri site yacu www.radioyacu.voa.com. Mushobora kandi kutugezaho ibitekerezo mukoresheje address yacu ya email radioyacu@gmail.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, ndabaramukije mwese mbaha ikaze mu makuru y'aka kanya kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika.
Nuko hari umunyarwanda ushobora guhura n'impanuka runaka akagira ikibazo cyo kubura amaraso, akayahabwa n'abagira neza bitanga amaraso kugira ngo ayabone. Nkishimiye ntawe ukimpatiye, numva ameze neza kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda.
Uwo ni umwe mu banyarwandakazi bamaze igihe kirekire batanga amaraso, aravuga ku kamaro bifitiye rubanda. Turanareba uko abakobwa n'abategarugori bahagaze mu mwuga w'itangazamakuru n'andi makuru atandukanye. Ni mu kanya, ntimujye kure. Amakuru yacu tuyahere mu Rwanda, aho bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe gutanga amaraso. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rikaba rivuga ko u Rwanda ruhagaze neza mu byerekeye gutanga amaraso. Ravuga ko rubikesha gukoresha utudege duto tutagira umupilote ari two bita drones. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda, yabo wanjye yabo nta wahandi, numva byangirira akamaro kuba ndiho na wakabaho.
Uwo mukenyezi amaze gutanga amaraso injuro zirenga 25 kandi nubo ku myaka y'ibo 43 avuga ko atagiye guhagarika ico gikorwa yita ico gutabara abababaye.
Nuko hari umunyarwanda ushobora guhura n'impanuka runaka akagira ikibazo cyo kubura amaraso, akayahabwa n'abagira neza bitanga amaraso kugira ngo ayabone. Nkishimiye ntawe ukimpatiye, numva ameze neza kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda, yabo wanjye yabo nta wahandi, numva byangirira akamaro kuba ndiho na wakabaho.
Mugenzi we Sengumuremyi Principe we wageze ku nshuro ya 96 yatanguye gutanga amaraso mu mwaka w'igimikime 1998, avuga ko ari iteka kuri we agatinyura n'abandi bagitinya gutanga amaraso. Uwo niwe wa mbere mu Rwanda akaba yabiherewe n'agashimwe.
Ariko njye mu gihe mu nshuro zose nayatanze nta gihe nigeze nagira ikibazo, numva ari ishema cyane kuri njyewe kubera ko ubutanze ubuzima. Ntago abantu bose bateye kimwe mu buzima, hari abagira intege nkeya, uburwayi. Ubwo rero iyo ufashije umuntu kugira ngo akomeze agire ubuzima, numva ari ishema cyane kuri njyewe.
Ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira amaraso mu Rwanda kivuga ko abatanga amaraso ubu bageze ku 47. Kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abo batanga amaraso wahimbarijwe mu Rwanda, umunyamabanga wa leta ashinzwe ubuzima n'ubuvuzi bw'ibanze Dr Patrick Ndimubanzi arashimira abo bose badatsiba kwitanga mu gutanga amaraso.
Mu Rwanda turashimira cyane abantu batanga amaraso. Burya gutanga amaraso ku bushake ni ikintu cyiza. Abaza ni abantu baba bafite umutima wo gutanga, n'abantu baba bizeye ko n'amaraso yabo ari meza mazima. Ibyo rero turabishyigikira, ni nabyo OMS ishyigikira cy'uko abantu batanga amaraso nta kiguzi kirimo. Kugeza ubu iyi gahunda yo gutanga amaraso igenda neza, abantu barabyitabira rwose, baritabira kandi turabashimira. Icyo dushaka gukora ni uko abantu basanzwe batanga bakomeza gutanga, bagakomeza kugira kwifatana neza kugira ngo amaraso yabo aze yizewe.
Ishami mpuzamakungu OMS ryitaho amagara y'abantu ku isi rirashima intambwe u Rwanda rugeze ko mu gikorwa cyo gutanga no gukwiragiza amaraso mu gihugu hakoreshejwe indege zitagira abadereva drone mu Gifaransa. Uhagarariye OMS mu Rwanda yavuze ko ari igikorwa kitoroshe, kizimbye, ariko gikiza ubuzima bw'abantu benshi. izo ndege zatanguye gukwiragiza amaraso mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Umunyamabanga wa Leta ashinzwe ubuzima avuga ko ibitaro birenga mirongo ibiri ubu bihabwa amaraso n'izo ndege.
Gahunda yo gukurikiza drones iri kugenda yiyongera. Ubu dufite ibitaro bigize kuri 21 babona amaraso bakurikije drones. Byaratwunguriye kuko ubungubu umwanya bifata kugira ngo amaraso agere ku munyarwanda yaragabanutse cyane. Drone irihuta. Ikindi kintu ni uko ibitaro bidakeneye kubika amaraso. Amaraso aba ari ahantu abitse, iyo umuntu yakeneye duhita tuyamushyikiriza. Umubare w'Abanyarwanda cyane cyane ababyeyi n'abana ni umubare munini. Buri mwaka tugera ku 60,000 bakenera, cyane cyane iyo abantu bamaze kubyara cyangwa iyo malaria yabafashe amaraso akaba makeya.
U Rwanda kibaye igihugu kigira kabiri muri Afurika gihimbarijwemo umunsi mpuzamakungu wahariwe abatanga amaraso, inyuma y'igihugu cya Afurika y'Epfo, aho uwo munsi wahimbarijwe yo mu myaka 15 iheze. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Bakoze niyo nkuru utugereje mu Burundi. Mu ntara ya Ngozi, aho kuri uyu wa gatatu abakozi ba Leta bashinzwe iby'ubworozi batangiye gutanga inkingo ku matungo mu gihe cy'icyumweru cyose. Izo nkingo rero zitanzwe mu gihe mu kwezi gushize hapfuye amatungo magufi agera kuri 400 muri komine ya Tangara. Inkuru ya Desire Hatungimana.
Ugo rucanco ruriko ruratangwa ku mpene n'intama zitacandazwe mu kwezi kwa mbere kuno mwaka mu ntara yose ya Ngozi, bene zavutse inyuma y'ico gihe zitaronse ugo rucanco rutangwa ku buntu. Ugo rucanco rwako karanda kafashe impene n'intama ruzotangwa mu mitumba yose igize komine Tangara na Busiga, aho ko karanda gaherutse kwibonekeza. Muri komine Tangara honyene ubu hakaba hamaze gupfa impene 423. Muri komine Kiremba ugo rucanco ruzotangwa ku mitumba 19, 10 muri Ruhororo n'itatu muri Gashikanwa, amakomine ahantu rubibe na Tangara isinzikajwe n'ico kiza kibangamiye impene n'intama nk'uko tubimenyeshwa n'abajejwe amagara y'ibitungwa aho mu ntara ya Ngozi. Iryo candagwa ririko riratangwa n'abajejwe amagara y'abantu makomine n'amazone yose babanje kuronswa inyigisho n'abahinga mu buyobozi bujejwe amagara y'ibitungwa mu Burundi, ryatangwe kuri uno wa gatatu rikazorangira kugenekereza rya 18 za kuno kwezi turimwo. Tubibutse ko inyuma yaho ako karanda k'impene n'intama kadukiye, buramatari w'intara ya Ngozi yasohoye urwandiko nimero 531 akaburungu 14 agakwego karambitse 129 ryo kwa 27 ukwezi kwa gatanu rubuza uruja n'uruza rw'impene n'intama mu makomini 9 yose agize intara ya Ngozi. Ubwo rwandiko ruranabuza gushora ibitungwa mu isoko no kurya inyama zavyo. Kugira bashobore gukinga intara zitaribonekezamwo ako karanda, izo ngingo zahavuye zifatwa no mu zindi ntara zimwe zimwe zihanurubiwe na Ngozi nka Muyinga na Kayanza. Amakuru dukura muri abo bajejwe amagara y'ibitungwa atumenyesha ko iryo sekeza rirangiye bazokwihikiringo cyo kuraba ingene iyo ngwara ifata impene n'intama yifashe, hace hafatwa ingingo yo kugurura amasoko canke kuyagumiza yugaye. Icibonekeza gusa aho mu ntara ya Ngozi nuko izo ngingo za buramatari zubahirijwe, kuko masoko y'ibitungwa nta mpene n'intama biharangwa, no mu birabo nta hantu na hamwe hakidandazwa imishikaki y'inyama y'ivyo bitungwa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Rekano naho tugiye muri Kongo, aho mu rwego rwo gufasha impunzi z'Abarundi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi rizatangiza kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka wa 2019 uburyo bushya bwo gutanga ibiribwa ku mpunzi ziri aho nyine muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Muri ubwo buryo bushya hazajya hatangwa amafaranga ashobora gukoreshwa kugura ibiribwa aho gutanga ibiribwa nyirizina. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri muri Kongo.
Munama yarayihuje ishyiramwe rya PAMU n'amashyirahamwe arimo ASER na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'abaserukira impunzi z'Abarundi mu nkambi yo mu Rusenda. PAMU yavuze yuko igiye gusimbuza uburyo yari isanzwe ikoresha mu gutanga ibiribwa ku mpunzi z'Abarundi ziri mu nkambi yo mu Rusenda na Murongwe. Bigirimana Musa ni umuyobozi wa Village ya Kane mu nkambi yo mu Rusenda yari yitabiriye inama.
Mu byo yatubwiye, ariko yatubwira ko igiye guhindura ingene yahora batanga ifungurwa bahora batanga ifungurwa bakoresheje ikarata yo gupokerera ko ariko ubu bagiye guhindura iyo systeme kugira bakoreshe amafaranga yo kumaboko abarefije nka bose ntibabwakiye neza kuko bamwe bagerekana makenga yuko ashobora kuba ubwicanyi cyane ubusuma kubera ko umuntu arose amafaranga usanga ibyimviro byabaye byinshi na cyane cyane ko bagize makenga bamwe bahora badandaza bita bakomersa kumbere batazohava bashika mu kandi kugira baronke ingene bazohava bagura bacabona ko ibiciro bizohava biduga byo koroshwa ifungurwa nico bituma benshi nago babyakiye neza ariko ariho nabandi babonye ko ari bisanzwe kumbure bobo bivanye n'imvo runaka umuntu adashobora kumenya bivanye n'ingene urongoye pane yavuze ntiyashoboye kudetermina neza amafaranga uko azobangana ariko ni amadolari 12 ariko bavuga ko bazotanga mu makongomani ariko tutazi ngo zafise valeri ingana gute mu makongomani
zimwe mu mpunzi z'abarundi zarisanzwe zikoresha gakarita kaskop ngo ayishe ibifungurwa abacuruzi bari basanzwe bazana mu isoko ryo mu nkambi umunsi wa foire bavuga yuko ubu buryo bwo guha impunzi z'abarundi amafaranga mu ntoki bubateye ubwoba kuko buzatuma habaho imikoreshereze mibi y'amafaranga mu miryango bityo bigatuma abana basonza
twege ukuntu twabyakiriye neza lakini bamwe nuko twabyakiriye neza bamwe bamwe n'ingorane ku buryo bivanye n'abantu b'abagabo baracyagenda kuyagiramo amaswingi ku bintu bijyanye n'abantu b'abagabo bakunda kunywa inzoga n'abantu b'abamama nyene harimo bagomba kunywa inzoga urumva bwa buhera bwose ukaca buherera mu nzoga urumva n'abana nibagire ngo babasumi Jana nirana tuko tuwapokera mapo Nenu bunaho Bilo chaviva ayani Mbele tupoke yetu kwa apokera Vija vurese tuka gina tuka sumira vana Nuko Usumi ya vana Nja ukashira mundu Nyambu gena kujibu ipo pemeni Uka minyatendo ishiri bozi viri bozi tatu Na hivu na wala mahera aruba ziri ye hamu Nukuri sinzi imana kuseme yo ilo vivoni
Nyoku ize kwa Samweri Ya bugishgu ji Amerika yuko ububurjo Ishira mwejapa murijie kuzajari koresha Mugua mafarangi mpunziza warundi muguha isha Aribgizi kuku ujo uzafasha zimwe mpunziza Rezi sanzwezi fiti mirima yazo
Kenshi na kesha wakomeresa huko wanatuhi nda chane kuko Kenshi siritu hawa anuze hawa siribate cyanke benshi haro benshi birimira ugasanga yifite nk'imwe batagavuga ati jewe nta kamaro ko kuba no soma nk'umukeri cyane nta gushyira mu cyanke ubufu kubera yaririmiye imirima agacyitamo kuvuga ati no bwoza amafaranga akacameza mu buryo bamuheza mu buryo bw'amafaranga ugaca usanga umukomersa yamuhereza ntuzenye amafaranga 2014 umuntu ariko yumvira abona ko ntuzi ubwo buryo buzaba bwiza cyane paraporo bwahora
Misago Filipo ni umucuruzi wo mu nkambi yo mu Rusenda asanga uburyo buzagura impunzi nyinshi gusohoka inkambi zikajya kurangurira ibiribwa hanze y'inkambi nk'uko abacuruzi pamu yazanaga mu nkambi bari basanzwe babigenza kuko muri bo hari abavanaga amafuni mikeri mu gihugu cya Tanzania ndetse n'u Rwanda
Sibaze nk'ubu barefuge turi ibihumbi 30 na ibihumbi 30 ibaze nawe isoko rizosumiramo abantu barenga ibihumbi 30 na dusanzwe turi mu karere k'umutekano utameze neza ibaze abantu basuma twagirwa nshoma kumbati kumuna sinita 12 ya papa mafaranga ya 12 ndio byose ni ngorane
ishiramwe japa murivuga ikujyagiranya amasezerano na banki ya Tembe kwariza gitanga amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda na murongwe buri kwezi Vedaste ngabwo kubwijwe ijya America mu Rusenda mu ntara kivuye amajepfo
turabara mukije bakunzi namwe banywanye bijwe ijya America Muntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise Vyo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1202444991931 Ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda reka dusubire mu Burundi. Ku banyamakuru 1420 bamaze kwiyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rushinzwe kureba uko ibinyamakuru bikora mu Burundi. Uyu mwaka abagore n'abakobwa ntibarenga 454 muri abo ibice 14 kwijana nibo bari unzego z'ubuyobozi bw'ibitangazamakuru muri icyo gihugu. Uretse ubwo busumbane, umubare w'abagore cyangwa abakobwa bitabira ibiganiro bitandukanye uracyari hasi cyane. Mu kiganiro mugenzi wacu Diane Ninahazwe amaze kugirana n'undi mugenzi wacu Florentine Kwizera ukorera Radio BBC y'Abongereza, baganiriye kuri icyo kibazo. Florentine aratangira avuga imyaka amaze mu itangazamakuru.
Umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cya leta cyo mu mwaka wa gatandatu. Sinibuka neza itariki mugabo hari 99 kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu, urumva ko nkije imyaka 20.
Ego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC, wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane?
Sinayitangariza kuri BBC, nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati. Nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa Umwizero.
Yego. Hanyuma kuva uve mu Mwizero kugera kumbure wanana kuri n'Umwizero imaze guhinduka Bonesha, haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu?
N'urugendo novuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi, nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndi umwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Icyo gihe nari ngifise ingoga, naho hari ariko baravuga yuko nasaza ubundi iminsi hatiye sinike. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, kabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma nuko numva abandi babikora nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva n'ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nagiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mubwongerezo hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza miryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 canke 17 kuko nshizemwo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi. Ngaha kuri siege Londres ndahamaze imyaka 14, ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC, yaba BBC gahuza miryango canke BBC Afrika igisata cy'Igifaransa. Narakuranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001, urumva ko imisa atari mike nka nyene.
Yego, irakwiye.
Yego.
None ga Florentine, uratubwiye ivyo Mwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 99 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangaza makuru. Barawuhurumbira.
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba bada gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Bonesha mu 2000 ngira gukora kuri radio ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri, kandi narinze mva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Ico gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashize mu ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karorero kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi ba Chantal Katama, ba Maria Inamuganuro, ba Christine Ntahe, urabizi yuko bari abafaso nibakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego.
Bariho ariko ntibari bafise igitigiri nk'icangana n'icabagabo.
Icangana n'icabagabo niko. Hanyuma umuntu ubunye iyo bariko ratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafasoni ntitubabibona ntitubabonamwe wabigeme ntitubabona uravye aho bigeze ubu wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri cyane
ivyo bavuga n'ukuri ivyo bavuga nibaza ko ari kuri kuko biragaragarira amaso nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika igihumbi n'abajana abiri kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'amajana ane na mirongo itanu birigaragaza yuko ari bake abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane ntibashika n'ibice cumi na bitanu ku ijana hanyuma hariho no kugira uruhara kugira ijambo gufata ijambo mu itangazamakuru naho nyine urabona yuko bataboneka Diane
yego
ni bakeye rero ibi biharuro bigaragaza ukuri uretse yuko urumva n'ibyo bakuye harimo ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo bakabyegeranya bakerekana uko ibintu bimeze
yego
uretse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka co kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo canke abarigiramo uruhara
yego hanyuma ku bwawe ga Florentine wibayemo umwanya munini uribaza yuko ivyo biva kuko bibava ko barakumigwa barikumira canke
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo naho ibintu vyatanguriye uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu b'abagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora canke guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cane cane ibijanye n'ingene ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange n'iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yarihabwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo ruhare yatangiye ku ruronka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biriko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara nshikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murafite n'izindi ndimi zitandukanye icyongereza igifaransa eka n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri afurika tuvuze ku by'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ibyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ibyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata byatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababumviriza canke ababikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisanye kibazo gisangiwe na benshi muri rusangi mwisi nivyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru ubwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutangaza amakuru urumva rero yuko ari urugamba rukibandanye hariho intego bihaye mu mwaka uheze barangijemo bakibandanya n'uyu mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri mirongo itanu ku ijana ku buringanire bwa mirongo itanu ku ijana hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radio canke kuri televiziyo canke mu bundi buryo nyina makuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga makuru canke abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza ico gitigiye ca 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utuvyumva yuko ikibazo twisangije mu karere mu Burundi canke muri Aziya canke ni kibazo cy'ikibazo rusange niko
nubivuga yego kandi natwebwe Florentine ngaha anyi ku juge America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere ko rika abafasoni tutawumva turagerageza kwatumira mugabo twagera mu byo kuronka abaja muri byo biganira ugasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe canke umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
n'urugamba byani kibazo ni cakindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasahanze nibyo bari ko baravuga n'ibinyerekeye canke sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibi biharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio canke barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 49 ariko wavuze 65% batagira uruhara mitangaza
69
kandi nta mwaba yabakumiriye urumva mu bamwe abatumye ikibazo rero aho gihagaze rewe n'ubungu mangaruka hahani gusobanukirwa ico kidubwa mbere kumva yuko ibyo bibaraba kandi babigize mu ruhara bishobora kugira akamaro gusumba batarindira ko hari uwundi muntu arinda kubavugira ibyo bifuza bonyene gushikiriza nk'ivyiyumviro byabo no gukomeza gusunika gukebuke gushika umunsi badovyumva yuko nabo bibaraba
urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres tusanga bariko barasozera kino kiganiro cacu akajambo kanyuma wotekerera baba bamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangaza makuru vyukuri umufasoni aboneke mu haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikize abakunzi bacu abashikira afisa kanovera
ico no vuga niki abakenyezi nabigeme itangaza makuru rirabakeneye uruhara rwanyu ni ngombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nivyo bizokubaka iterambere so kuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abari aboneke y'abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange
muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Chuti mukomeje gutega amatwi ibiganiro byacu aniho amakuru yakakanya tuyasoreje tubashimiye ko mwaduteza amatwi turabarekera gutega amatwi andi makuru yacu ataha mukanya tushimire engineer ku buhanga bw'ibyuma na Fatou Almas Kalala wegeranije ibiganiro aya makuru yarahagarariwe na Edi Rwema naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma muramukana mahoro n'amahirwe.